Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwanamtse nshuti mwese muduteze amatwi, uyu munsi ni kwa kabiri tariki 23 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Muri kumwe na Federica Unikije.
Bora aba bakarabona ko abantu bakenye nyene bakareka kuraba uko baza baratoza amafaranga abantu bace afise bakaraba ubukene bwabaho bugera kuko ntaho tuyakura.
Uyu ni umunyagihugu mu ntara ya Cibitoke mu Burundi avuga kwitozwa interano y'amatora arasabwa itumvikana. Inkoco kimwe n'inkuru yerekeye ikiganiro kidasanzwe catunganijwe n'ikigo kijejwe iterambere n'ubuteza imbere abanyamitahe i Bujumbura mu Burundi. Inkuru yerekeye abanywanyi umugambwe uhanira demokrasi no gukingira ibidukikije Green Party basaba ko ibintu bimwe bimwe bihinduka amategeko agenga amatora mu Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi. Turazigaruka ku mukanya. Ko imbere yaho ka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederico. Ariko reka tuyahere kuyavugwa ku Burundi. Sentare isubiramwo imanza ya komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura yaremeje igihano cy'imyaka 32 y'umunyororo kuri Germain Rukuki yakoreye ishyirahamwe ry'abakristu barwanya ihoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi. Iyi nkuru twayiteguye na mugenzi wacu Eloge uri Kaneza ari i Nairobi.
Ingingo yose ntare yashizwe ahabona imenyeshwa abantu kuri uyu wa mbere, ariko yari yafashwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi turimwo. Abashingwamanza bungane ya Rukuki bavuga ko batunguwe n'ingingo, bemeza ko bazoyunguruza muri sentare Ntahinyuzwa. Mu ntare ya mbere, sentare nkuru ya Ntahangwa yari yamwagirije ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu, gukorana n'imigwi itwaje ibirwanisho, ugufashanya n'abisha ba polisi n'abasirikare, ukubomora inyubakwa za leta n'iz'abantu ku giti cabo hamwe n'imigumuko. Rukuki yagirijwe kandi kuba yagiye kubira n'ingingo y'umushinganji w'intwari hagati mu gihugu yo gufuta ishyirahamwe ry'abakristu bagwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi yasanzwe akorera. Germain Rukuki yari hagarikiwe ku muhaniwe muri kati ya gatandatu zone ya Ngagara muri komine ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura kwa 15 ukwezi kw'indwi 2017. Igihano yahanishijwe na sentare ya Ntahangwa we n'abashingwamanza biwe bari bacungururije muri sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa nyene. Amashirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch yaheruka kwandika mu mpera z'ukwezi kwa kane n'intango zo kwa gatanu uyu mwaka asabire kurwajya Rukuki. Asigura ko azize akazi kiwe ko guhamya agati y'akazi na muntu kandi ko umunyororo yaciriwe utegerezwa gusubirwamo. Eloge uri Kaneza, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Eloge. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho mu gihe umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller ari mu myiteguro yo gutanga ibisobanuro imbere y'abashingamateka ejo ku munsi wa gatatu, ikintu kimwe kimaze kumenyekana nuko we yahoze ari umushingwamanza n'umuyobozi w'ibiro bijejwe inyamiramabi FBI atana kimwe ngo azovuga kiretse kuvyo yashize muri raporo ya nyuma yahaye umushikiranganje w'ubutungane William Barr. Kwezi kwa gatanu igenekerezo rya 29 yagize ati iyi raporo irimwo ivyo mwifuza vyose. Ariko abademokrate hamwe n'abarepublikani bari mu mirwi izomuhata ibibazo, bavuga ko batazohengeshanya kubaza Robert Mueller ibibazo bikomeye kugira bamukuremwo ayandi mabanga. Amamiliyoni y'abanyamerika batarasoma ibiri muri iyo raporo yiwe bazoharonkera akaryo ko kumenya byivugiwe na Mueller ubwiwe nimba Uburusiya bwaragize uruhara mu itorwa rya Donald Trump canke inyuma yaho atorewe yoba yaragerageje kuburabuza ubutungane kugutohoza kuri ibyo byagirije. Leta Zunze za Amerika na Iran vyarongeye guterana amajambo mu gihe uruhagarara rwa gisirikare hagati ya Iran n'ibihugu byo mu burengero bw'isi rwiyongereye ejo ku munsi wa mbere. perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yabwiye amenyeshamakuru ko Washington yiteguriye ikibi gituruka muri Irani kandi ko Irani ari cyo gihugu cya mbere ku isi gikora iterabwoba. Yayivuze ari kumwe na perezida wa Pakistan Imran Khan mu rugendo arimwo muri Amerika. Ibyo perezida wa Amerika yabishikirije nyuma y'amasaha make Iran ishikirije ko yafashe abaperezi ba Amerika 17 kandi bamwe muri bo baciriwe urwo gufa. Itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji wa Iran ajejwe iperereza ryavuze ko abo baperezi bafashwe mu mwaka uheze kandi bariko baratororokanya amabanga ku bibanza bihambaye nk'ibya gisirikare na nikleyere bayaha ikigose ya kijejwe iperereza hanze ya Amerika. Yaba Trump n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire Mike Pompeo bahakanye ibyo bagirizwa n'igihugu cya Iran. Ibitero by'indege nazo za gisirikare za Siriya n'Uburusiya byarisha abanyagihugu 50 bari mu isoko mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu muri Siriya. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko indege z'Uburusiya zakoze ico gitero mu gisagara cya Marete al-Numan ariko Moscow yarahakanye ko atavyo yakoze nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe kwivuna abansi. Abandi bantu barenga 100 barakomeretse kandi benshi baracari mu bihomoke by'amazu nk'uko bishikirizwa n'iryo shirahamwe. Intara ya Idlib igenzurwa n'umuhari w'abayisilamu b'intagondwa ikabamwe abantu bashika miliyoni 3 imaze igihe igabamwo ibitero bya n'ubutegetsi bwa leta ya Siriya ifatanije n'Uburusiya.
Urakoze ya Louise kumakuru heje kudushikiriza. Tumibutsinje tumwese ko mukamara bandanya kumviriza iradiyo uhinjwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Mu Burundi bamwe mwanyagihugu mu mihingo itandukanye igihugu bariyamiriza itozwa ku nguvu y'intererano y'amatora atekanijwe umwaka 2020 iriko yegeranywa n'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Bavuga ko batangazwa n'ingene batozwa iyo ntererano kandi umukuru w'igihugu yarayihagaritse mu ijambo ryo guhimbaza imyaka 57 irangiye Uburundi buronse intayo kwikukira. Inkuru ya Radio Ijwi Amerika yashoboye kuronka ibifashijwemo n'abakunzi bayo tugiye kwisomerwa na Desire Hatuyimana umenyesha makuru w'Ijwi Amerika.
Kuva mu mpera z'indwi iheze haribonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu abanyuranye b'umugambwe CNDD FDD bambaye n'umwambaro w'umugambwe banyuragirana mu mitumba no mu makaritiye. Ubutumwa bwabo nk'uko babiyagiye Ijwi ry'Amerika bashikiriza ko ari ugusaba intererano biteze amatora. Uyu ni umwe mu bo mu ntara ya Cibitoke bavuga ko iryo tozwa ry'izo ntererano ridatahuritse.
Tugatangazwa rero n'inyifato mbi dushe tubona bazanye amaresi ariko ibimenyetso by'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo ayo maresi bari yazayatanga ku mafaranga igihumbi ku muntu ngo motive nayo kugira ngo baterere amatora. Ibyo bintu bishya bitubabaza cyane kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yamaze kuturemurira ko umutwaro turabona ko abantu bose bari bagerageje kuyatanga inzu ku nzu ariko uno munsi tukiri tubona ko hari ibindi bintu abo bantu rero bashobora kuza hejuru y'umukuru w'igihugu bakamuvuguruza. Ntabwo tubyumva neza, dusaba ko nyakubahwa umukuru w'igihugu nimba reka twumviriza ko iyo cyaparikiyo nigwa kiri kare kuko abanyagihugu turimo uko ni budasanzwe ni handi tuzasanga bariko baragomba kugira ngo bagume bakama basange bariko barakama igihe be atana na kimedivisi by'ukuri ayo mafaranga boyahagarika kuko abantu tuyo mu buzima bubaye nabi cyane. Ego nibyo yaravuze ko bazotanga bazobabikeneye mugabo no munsi by'ukuri twabona ko byari kuba ngombwa ubahirije kuko umukuru w'igihugu avuze mu gihugu kiwe ntabwo ujya ku mwami abapfumereye. Nitwumva rero undi muntu azari hejuru y'inyakubahwa umukuru w'igihugu ashobora kuzaramuvugiruza kandi nawe yarutezori.
Abanyagihugu bavuga ko baca kuri buri rugo batoza izo ntererano ku nguvu. Urabasabwa amafaranga 500, 1000 canke 2000 ku nguvu babanje gutega ubwoba.
Gusa ikitubabaza ni kimwe, nuko hari ihohoterwa cyangwa ihohotera ryabajya cyangwa bariya badasanzwe basangiye umugambi. Twe mu gisanzwe nta kibazo nacyo byari bivuze kuko babikora bakoresha inguvu n'ibintu bakoresha igikinya birazwi
mbogwe hafi kwa vigenza ugasanga ni minu walikuwa koresha itera goba walikuwa bungango mwahama mchota nyonere lano ujogenda gucha ujosuwira gucha njivinu vima vitezo ni walikuwa yaka munga mtukwe kugacho kari programa ya abo ichangu na programa ya mungango abo nasi wazo vya viteye munga mniboro hile zabanzi
mbogwa batuwa ugira nasi wadu terubgo wabamu bayatanga kuwela kujirubgo wanyo na kemira karari nzara mbogwa kemira kaira ara kama agachaba hayo mafranga nuko vigenda mbogwa ichu dusaba nuko boraba bakarabona ko abantu bakenye nyene bakareka kuraba uko bazo baratoza amafaranga abantu bace afise bakaraba ubukene bwabaho bugera kuko ntaho tuyakura
izo ntererano zitwiza amatora y'umwaka 2020 ziriko zitozwa n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihe umukuru w'igihugu aza yaramenyesheje ko amafaranga yo gutunganya ayo matora aza yarakwiye buca abarundi bahimbaza imyaka 57 irangiye Burundi buronse intayo kwikukira Mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yashikije ko izo ntererano zihagaritswe
turashimishwa cyane n'umutima n'ibikorwa by'abarundi benshi bigaragaza kwikukira akarorero ka hafi no kwiharanga uburyo n'ibikoresho mu matora guterera amatora y'igizwa shingiro n'amatora yo gusubiriza inzego z'igihugu mu mwaka uza wa 2020 kubera ubwo buryo busa nubwakwiye twashimye ko abarundi n'abakozi ba leta bohagarika icyo gikorwa hagasigara haterera abavyipfuza n'abatari bwabikore gusa kukaba nkako amatora azobandanya kandi ijana n'ijana murindi nayo ushaka iteka arayitekerera
mu mugambwe uri ku butegetsi ntibahakana ko hariko haratozwa izo ntererano ku rwego rw'igihugu umukomiseri ajejwe ibyo kumenyesha amakuru muri uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu asigura ko itozwa rya mwene izo ntererano zama zitozwa na Fini Net Mutoni akavuga ko zitozwa gusa abanywanyi w'umugambwe CNDD FDD nayo kubona bazitozwa ku nguvu kandi atari abanyamugambwe na Fini Net Mutoni avuga ko abo byo bavyagenze uko bo kwitura abajejwe intwaro bakabatunganiriza uwo mukomiseri ajejwe gutanga amakuru mu mugambwe uri ku butegetsi amenyesha ko icyo gikorwa cabaye umunsi umwe kuri wa gatandatu ariko isoko ryacu rivuga ko icyo gikorwa cyari kibandanya kuri no wa mbere mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'igihugu
ikigo kijejwe iterambere no guteza imbere abanyamitahe mu karere k'ibiyaga binini Center for Development and Enterprises Great Lakes kivuga ko mu Burundi ibigo bijejwe koroheza abanyamitahe bato bato bitaratahura neza uruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu kuri uyu wa mbere icyo kigo cyaratunganije ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ikiganiro kidasanzwe inyuma y'amezi indwi arenga kimaze gitunganya ivyigwa ku vyerekeye gutanguza amashirahamwe mato mato mu isekeza ryitiriwe birashoboka n'inkuru ya Eroje wirika neza mu menshi makuru y'Ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Isekeza birashoboka ryatanguye mu mwaka w'2018 Aimable Mani yakizarongoye ikigo Center for Development and Enterprises Great Lakes di mufunyafunyo y'Icyongereza asigura ko umugambo uzogira intererano itari nto mu iterambere ry'igihugu Bwana Mani yakiza adondagura bimwe mu vy'ikigarongoye kimaze kuzana nk'impinduka na cyane cyane mu bijanye no kwandikisha amashyirahamwe y'abikorera utwabo mato mato
hariho igabanwa ry'amahera ryabaye rikozwe n'ikigo kigeze korohereza abanyabitayi bato bato iminsi yagabanutse dasabwa byagabanutse bitari bikeya kagira iyo sekeza rero yafise uruhara ntangire mu itembera y'igihugu rikiriko aho tugerageza kuganira n'ivyo bigo twerekana inyishu y'ibibazo bihari kandi tukaba dufise ibyizigiro yuko ndetse n'ikigo bebe no munsi cyo kirabyumva kandi kiriko kiratera indi ntambwe idasanzwe kugira ngo habeho igabanurwa ry'ibisabwa
Ibyo bisabwa mana yakizasanga byari bikwiye kuba bike cyane kugira ngo amashyirahamwe mato mato yorohezwe kurusha nari igikibanza cyayo mu iterambere ry'igihugu gihambaye
uruhara bw'amashyirahamwe mato mato ni kirumara mu Burundi kuko baratanga akazi baratuma habaho igendagenda ry'amafaranga yatuma bafasha mu iterambere mu buryo bwo kubaka amashuri kubaka ibitaro gufasha abatishoboye gufasha urwaruka uno munsi ruri kurasaba akazi muri leta ikaba atakazi ifise uno munsi amashyirahamwe mato mato ariko aratanga akazi arifite ikibanza gikomeye cyane uruhara rwacu rero kugira ngo ayo mashyirahamwe mato mato agere kwihangira abayihereje no kugerageza ubwa mbere na mbere kubafasha gutahura ineza yo gukorera amategeko no kubafasha kandi kubegereza abajejwe kubatunganiriza no kuvuga ibyo bigo kugira ngo batahure nabo nyene uruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu ikiri naco ni umugambi nyene irisekeza birashoboka ayo mugambo kubafasha mu nyigisho kugira ngo bamenye koko ubuhinga n'ubukiri kugira ngo amashiramu yabo agere ku ihangiro bayihereje
kugira ashike kuri iryo hangiro hari izi kigote di kiriko kiraterera
kumvisha abanyabitari batubatse no munsi akore inyuma amategeko ikintu cyo gukorera amategeko kuko umuntu akorera amategeko arahiganwa n'abandi arakora yidegembya arashika no ku bintu bitari bikiye ikindi gikorwa dukora ni guhuza abanyabitari batubatse bagiye kubakorera inyuma y'amategeko bagahura n'abajeje kubatunganiriza nk'ibigo bigeje kuborohereza kugira ngo baganire ibibazo na biriya bituma bava muri ivyo byo gukorera inyuma y'amategeko kugira ngo bakore bisunga amategeko mu mpande zose rero ibiganiro bituma umwe wese amenya uruhara rw'iyo kugira ngo iterambere ry'igihugu rigende ritera imbere
mu kiringo cy'amezi ndubarenga kigose kimaze kiko kigira ivyigwa mu Burundi ubukirongo yemeza kwimwe mu ntambara nyamukuru amashyira hamwe mato matafise ari uko ibigo bijejwe kuyorohereza bitaratahura uruhara rw'abagwiza tunga bato bato mu iterambere ry'igihugu bigatuma basabwa amafaranga menshi n'ibindi byankenerwa imbere yo kwemererwa gushinga ishyira hamwe ibyo navyo bikaba bibavuna eroje uri ka neza ijuru rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyoni bishwe rya Amerika muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
abanywa nyumugambo y'uhanya demokrasi no gukingira ibidukikije Green Party basaba ku bintu bimwe bimwe bihinduka amateko agenga amatora umugambo wa Green Party uvuga ko mikwiye kumenyekana kwa biyamamariza ibibanza baba baturutse mu mitwe ya politique cyangwa ari abantu ku giti cyabo n'inkuru ya Asunta Kabuyi umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda
Umuyobozi w'ishyaka Green Party Frank Habineza yabwira Dijwi rya Amerika ko abanyamuryango b'ishyaka rya Green Party basanga hari bimwe bigomba guhinduka mu itegeko rigenga amatora cyane cyane ay'inzego z'ibanze
itegeko rigenga amatora y'inzego z'ibanze kubera ko ubu rivuga ko abantu biyamamaza ku giti cyabo ariko bitangaza nuko iyo bamaze gutorwa watowe kuba nka meya yiyamamaje nta shaka yavuze ahinduka perezida w'ishaka ku rwego rw'akarere ndetse bikaba bityo no ku rwego rw'umurenge ntabwo ari ibanga abo bose batorwa bahinduka ba perezida w'amashaka rishaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ugasanga rero n'umuntu yatwaye n'abaturage bose ku mudugudu ariko nyuma yahakanuka cyamani wo muryango FPR Inkotanyi ku mudugudu kagari ku murenge rwego rw'akarere ndetse n'abandi bashyirwaho na guverinoma nk'aba guverineri nabo ugasanga guverineri bose b'intara uretse umwe gusa w'umusirikare nabo bose bahinduka ba cyamani bo muryango FPR Inkotanyi ku rwego rw'intara njye kuri tugasanga ibi bintu bishobora kuba bibangamiye demokarasi kubera ko batowe nk'abaturage basanzwe icyo twifuza twebwe ni uko amashyaka yakwemererwa kwiyamamaza ku rwego inzego z'ibanze
umuyobozi wa Green Party avuga ko basanze hagiye gushira umwaka batorewe kujya mu nteko ishinga amategeko ariko kugeza ubu hari indi myanya bemererwa n'itegeko nshinga batarabona
abagomba kujya muri guverinoma no mu nzego za leta zose bava mu myanya ya politiki zarewe mu nteko bitewe n'imyanya ifite nubwo icyo kintu twabonye ubu mwaka ugiye gushira kitarashyirwa mu bikorwa nacyo twifuza yuko nacyo cyakubahirizwa
mu yandi magambo murifuza kwishyaka ryanyu ryahagarirwa muri guverinoma
niko bimeze rwose kubera ko bitaganyije n'itegeko nshinga byagiye mu byabiganiro byabereye mu nama zabaye mu rugwiro muri 1997 gusa nicyo bafa kenshi cyane bafa iriya myanya izo ntebe zo bafa nyine bavuga ati hariho uburyo bwo gusaranganya ubutegetsi ni nako byanditse mu itegeko nshinga gusaranganya ubutegetsi kugira ngo abantu be kuzajya bafite ibyo ahubwo turebe ibintu twakoreye igihugu kugira ngo turwanire iyo myanya vuga ngo biraba ari byiza ku itegeko ryubahirizwa kubera ko ibyo n'ubundi uzasanga bitubahirijwe wa musindi wo kubaka igihugu kirambye demokarasi irambye amahoro arambye bishobora kutazagirwaho neza
ingingo 632 itegeko nshinga ivuga ko abagize guverinoma batoranywa mu mitwe ya politiki yakurikijwe imyanya yabo mu mutwe w'abadepite icyakora umutwe wa politiki wabonye amajwi menshi mu matora y'abadepite ntushobora kurenza 50% by'abagize guverinoma ikindi bifuza ko cyavugururwa nuko amafaranga ahabwa amashyaka yatanze umukandida mu matora yazajya atangwa mbere agafasha abakandida mu bikorwa byo kwiyamamaza aho gutangwa nyuma y'amatora nabwo agahabwa bagize nibura 5% by'amajwi ku bigendanye n'amafaranga atangwa nk'inkunga ituruka hanze y'igihugu ishyaka risaba leta y'u Rwanda ko yakomorera imitwe ya politiki kuba yabona impano ziturutse hanze
na kirya kintu kibuzwa yuko imitwe ya politiki itemewe kubona amafaranga avuye hanze tubona cyo cyakurikiraganirwaho kuko nk'igihugu nka Repubulika kibona amafaranga avuye hanze avuye mu baterankunga za Banki Mondiale za Afrika Development Bank n'ahandi hose no mu bihugu bitandukanye kandi tubona ko igihugu nta muntu wigeze ugisuzugwa cyangwa se ukibangamira kuko cyabonye izo nkunga tubona imitwe ya politiki nayo iyabonye ikayafasha mu gukora ibikorwa by'iterambere mu gihugu byaba ari byiza ahubwo akabaho za kondisiyo zashyirwaho tuvuge akabaho kugenzura amatwi ya politiki agatanga raporo ariko idakumiwe kuko hari ibigo mpuzamahanga byinshi cyane bishyigikiye demokarasi zishobora kuba zifuza gutanga ayo mafaranga ariko ntabwo byemewe mu Rwanda
ishyaka rya Green Party irasaba ko itegeko rigenga amatora mu Rwanda ryahinduka mu gihe u Rwanda rwiteguye amatora abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena Green Party ivuga ko muri aya matora abagize Sena hari hakwiye ko imyanya inigenerwa ihuriro ry'imitwe ya politiki nayo uburyo itangwamo bikwiye guhinduka
amatora y'abasenateri ibigaragara mu mitwe ya politiki niba abandi bane gusaba mu ihuriro ry'inyungana bitekereza imitwe ya politiki aho kandi itegeko n'imitwe ya politiki riteganya yuko n'iyo huriro n'imitwe ya politiki yuko abantu bashobora kujya muri imitwe ya politiki muri iyo huriro cyangwa kutarijyamo ko yaravuguye nukuvuga ngo kujyamo ku bushake so bivuze yuko imitwe ya politiki ikumiriwe nivuga ngo imitwe ya politiki yaba itari muri iryo huriro ntishobora gutanga umukandida ku mwanya wa sena kandi itegeko ryemerera yuko ayo imitwe ya politiki ishobora kujyamo muri iryo huriro cyangwa se ntijyemo bivuga yuko aho itegeko yabangamye byagombye kuba open n'imitwe ya politiki yakomeza kwiyamamaza ikishaka kujya muri sena ikaba yajyemo itari ngombwa kwiciye mu ihuriro
kugeza ubu mu Rwanda habarirwa imitwe ya politiki 11 kandi yose yibumbiye mu ihuriro ariko itegeko ryemera ko umutwe wa politiki utifuza kuba mu ihuriro ko nawo wemewe gukora nubwo utaburi muri iryo huriro Green Party ikabisanga nyuma y'inzira nyinshi yagiye inyuzamo ibitekerezo byabo ngo bigere kuri perezida wa Repubulika batizera ko izi nzira zakoze iri shyaka rikaba ryafashe gahunda yo kwandikira umukuru w'igihugu Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda sentare inkurizwamo imanza ije ku munsi wa mbere yarumvirije amasura indwi areganwa na Lieutenant Joel Mutabazi ku byaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi abafashe ijambo rya nyuma baremera ibyaha byose bakanabisabira imbabazi Lieutenant Mutabazi ahakana ibyaha yagirizwa avuga ko abo bariganwa bamwagiriza ibyaha bakoreshwa no mushikiza manza ni inkuru ya Eric Bagirubusa umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda
Ijambo rya nyuma muri rubanza ruregwamo Lieutenant Joel Mutabazi na bagenzi be ryahereye kuri Demo Binosa Kalisa nawe wahoze mu itsinda ry'abarinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabanje ariko kongera gushinja yivuye inyuma Lieutenant Mutabazi ko yari amuzi imbunda yari yaribye mu gisirikare cy'u Rwanda mbere yo guhungira Uganda yavuze ko iyo mbunda Lieutenant Mutabazi yayikoresheje mu kurasa icumbi rye muri Uganda agamije kubona statut y'ubuhunzi uyu wakoranaga na Lieutenant Mutabazi mu mutwe w'abarinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Lieutenant Mutabazi yamugejejeho igitekerezo cy'umugambi wo guturitsa ubwato bwa Perezida Kagame mu kiyaga cya Muhazi aravuga ko yamenye uwo mugambi ntatangira amakuru ku gihe mu nzego z'umutekano z'u Rwanda Private Kalisa yemeye ibyaha byose aregwa aricuza bisabira imbabazi mu gihe ku rwego rwa mbere yari yarinangiye. Yari yarakatiwe imyaka 25 y'igifungo none we n'ubwunganizi barasaba ku rukiko rwa murekura hakaregwa igihano amaze mu buroko. Imbere y'urukiko yavuze ko imyireguriye ya Lieutenant Mutabazi akora icyo yita gusisibiranya urukiko maze avuga ko yitandukanije nawe. Urukiko rwamwibukije ko yavuze ko ubukene ari bwo bwamuteye gukora ibyaha kandi ko niyo rwamurekura utazamukuraho ubwo bukene. Mu muzankano y'icyatsi Kalisa yatambutse apfukama imbere y'inteko iburanisha amanika amaboko asaba imbabazi ku byaha aregwa. Inshinga guca inkoni izamba yiganje mu rukiko kubaregwa hafi ya bose basaba imbabazi no kugabanyirizwa ibihano. Bwana Jean Marie Vianney Ngabonziza nawe yemera ko yari akuriye ihuriro nyarwanda RNC muri Uganda. Uyu wari wakatiwe imyaka 15 y'igifungo nawe yashinje Lieutenant Mutabazi ko abifashijwemo na Demobe Kalisa bahaye Mutabazi amakarita y'ubunyamuryango ya RNC imwe ikaba y'izindi akazikwirakwiza mu bandi. Ngabonziza nawe amanitse amaboko imbere y'inteko iburanisha yasabiye imbabazi ibyaha byose aregwa. Yasabye imbabazi abanyarwanda muri rusange umukuru w'u Rwanda Paul Kagame urubyiruko avuga ko yashoye mu byaha n'abandi byagize ingaruka. Uko babaga batangiye kuvuga kuri Lieutenant Mutabazi niko yahita agahaguruka mu mwanya yabaga yicayemo akicara ku ntebe y'imbere akandika ibyo bavuga yarangiza agasanga ubwunganizi. Muri icyo gihe Lieutenant Mutabazi uzwi nka Toblende yakunze kumvikana yitsa imitima mu rukiko. Undi wakoresheje imvugo yuje amarangamutima mu ijambo rye rya nyuma muri urubanza ni Bwana Baltazar Imaniriho. Mu kwemera ibyaha kwa kanicuza yagize ati urukiko rwaca inkoni zamba rukambera ababyeyi aho nabaye ikigwari narahamenye. Muri rusange abaregwa barindwi mu icyenda basaba kugabanyirizwa ibihano. Ibihano byabo byari hagati y'imyaka 25 kugeza ku myaka 10 y'igifungo. Barasaba kurekurwa urukiko rwaca inkoni zamba rukabara igihe bamaze muri gereza gikabakaba imyaka 6. Umushinjacyaha Captain Faustin akamwitabwiye urukiko rw'ubujurire ko kwicuza ibyaha ko abaregwa ari igikorwa gihambaye cyatuma bagabanyirizwa ibihano. Avuga kuri buri umwe Captain akamwitabwiye urukiko ko nubwo Demobe Kalisa ibyaha yakoze biremereye nta cyabuze urukiko gusuzuma ukwemera icyaha no kwicuza kwe. Kandi ko by'umwihariko Ngabonziza yafashije urukiko mu nzego zose mu myiregurire ku buryo ahubwo ngo asanga hari byinshi yagombye kuba yarakurikiranyweho. Nawe aramusabira ko mu bushishozi bw'urukiko nta cyatuma adasubizwa mu muryango nyarwanda. Gusa yavuze ko abarimo Pelagie Nizeyimana numva yabo Shadrack n'abandi asanga ibihano byo gufunga imyaka 10 byaha muko biri. Niyo tunajuwe Mutabazi wagombaga gusoreza abandi mu ijambo rye rya nyuma siko byagenze. Mu mpuzankano za gisirikare n'amadarubindi mu maso afite agacupa k'amazi ari kumwe n'abamwunganira mu ijwi ryo hasi. Uyu ufatwa nka kizigenda w'iri tsinda yavuze ko afite ikibazo cy'ubuzima atameze neza. Yongeyeho ko mu byo abo bareganwa bamushinja asanga hari ibishya byajemo bityo agasaba umwanya uhagije akabona kubyireguraho. Gusa yumvikanye abikoma ko ari ibikoresho by'umushinjacyaha mu kumuzirikaho ibyaha. Yageze ati bakoranye n'ubushinjacyaha ngo bakore ibyo bakoze baranabizi n'ibihembo bazahabwa ko bazafungurwa ngasigara mfunze. Yavuze ko ajya abiganiraho nabo bafunganywe bakamwemerera ko baje bagamije kumushinja kandi ko n'ubushinjacyaha buyimwemerera. Ubushinjacyaha bwavuze ko nubwo Mutabazi arwaye bitari bumubuze gufata umwanya muto ngo atange imyanzuro ya nyuma y'urubanza. Gusa mu magambo yabo kugira ngo atazitwaza ko yaburanye ku gitutu cy'urukiko bwa musabi igindi gihe. Echo wagira ubusajwi bya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu.
Tuti mwese mkondi radio kujibu ya Amerika Ligano ya tuategu limonaka kanya wigaru kienga Tuwone huu kanda kanya huu shimina ingenieur Ya dufashe mungi ya bugizi umaha mwene na Fatuma Kalala Ya dufashe kwe gilanya wigaru nilu tuategu liye Kuli mikro mwalikumu na Federica Monikije Makuna ya mwashikijue na Aloise Vigilimana Mwaya koze kujuteka matukui Tuarifu liji ama horo umusi nizi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.